Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yakoshikiza ibiganiro vya radio mu Kirundi na mu Kinyarwanda. Niweneza nshuti mwese turi kumwe. Uyu munsi ni kwa Mungu itariki 5 y'ukwezi 18 mwaka wa 2018 ni saa 10 zo kumuhingamo mu Burundi no mu Rwanda. Ikaze mu kiganiro muri sanga itaramijwe na Frederic Nkurikije.
Muri sanga ni ikiganiro cy'izuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko mubimenyere rero uyu ni umwanya w'ikiganiro muri sanga. Igihe cy'akaruhuko ko muci ni igihe urwaruka abanyeshuri hamwe n'abarundi b'amahanga bafata akanya bagakubitira mu gihugu cy'abibarutse cy'u Burundi bagiye kuramukanya mu miryango yabo. Kenshi na kenshi iyo bashitse mu gihugu cyabo cy'amavukiro barafata umwanya wo guhura mu manama yo kungurana ibyumviro ku kuntu bogira uruhara mu iterambere ry'igihugu cyabo. Mu minsi iheze abarundi batari bake baba mu bihugu bya Buraya, Amerika na Canada, Australia hamwe na handi barahuriye ibujumbura mu Burundi mu nama yamaze iminsi ibiri yihweza intererano y'abarundi baba mu mahanga ku byerekeye iterambere ry'u Burundi. Mu ntumbero yo gushyira habona imigambi n'ibyumviro by'abarundi baba mu bihugu byo mu mahanga bahemutse guhurira mu nama mu Burundi, uyu munsi mu kiganiro muri sanga twatumiye bamwe muri abo barundi bagize uruhara muri iyo nama yabereye ibujumbura ku magenekerezo ya 24 na 25 y'ukwezi kw'indwi kugira ngo baducire ku mayange ivyaranguwe hamwe n'ivyayazwe. Mbega ku bwanyu intererano y'abarundi baba muhanga cyane cyane urwaruka yoyihe. Uyu munsi rero turi kumwe na Fabrice Manirakiza aba mu gihugu cya Australia, ubu akaba ari mu Burundi. Fabrice no mu nyamabanga ntayagerezwa w'ishyirahamwe ryitwa Come and See Burundi. Muri neza Fabrice Manirakiza.
Murakoze kutwakira.
Murakomeye.
Yego turaho kabisa turanezerewe.
Yego mu kanya kandi tuzaba turi kumwe na Dieudonné Irakoze nawe nyine akaba ari mu Burundi yaba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iki gihe akaba ari mu Burundi. Muri neza Dieudonné Irakoze. Dieudonné muratwumva?
Yes turabumva.
Mwiriwe neza.
Ego
ndabumva. Ego uyu munsi tugiye kuvuga ku byerekeye inama yamaze iminsi ibera mu Burundi ya y'urwaruka hamwe n'abarundi baba mu mahanga. Nashaka dutangure kuri mwebwe mushyantahe Fabrice Manirakiza, mutubwire ikintu mubona cingira kamaro caranguwe muri iyo nama tubariki.
Murakoze kutubabwira icyo kibazo. Ikintu cingira kamaro caranguwe muri iyo nama navuga ati ni inyigisho hakuru twahakuye. Icya mbere cyo inama yamaze iminsi ibiri, turagira Imana rero ku munsi wa mbere n'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi araza aratanga inyigisho ku bijyanye no gukunda igihugu no kwitaho igihugu cyacu. Hanyuma yaho rero hacaba amanama y'amasosiyete atandukanye yagiye aratwereka uko twarangura ibikorwa byacu ngaha mu Burundi. Akarusho rero kahabaye nuko kenshi abarundi bataye icyizere ku Burundi bivanye nuko amaproje yabo atajya mu ngiro uko babyifuza, ugasanga baciye ku bantu ata cyizere bafite cyangwa ntibabicishije mu butungane. Muri icyo gihe rero baragerageje guhura n'abo bantu babigejwe baranababaza ibibazo bitandukanye baranatora n'amakontakti yabo. Icyo nabonye cyo ni uko umurundi wese yari yahageze yagiye anyutswe.
Icyo kibazo cy'ukuntu abarundi b'abahanze bashaka kugira amaproje bakagira inzitizi murizeye ko cavuye mu nzira ubutagisubira inyuma.
bo no buga ti si hari hao akarusho kadasanzwe kuko abo byagiye birashikira nuko bagiye byagiye biragenda tutamenya cyane tukamenya kino kwitura inzego cyane hari haba birongoye hari hamashyira hama professional ngaha yo bibafasha twebwe nk'ishyirahamwe rya diaspora twebwe nk'ishyirahamwe rya kamensi burundi nka kamensi burundi nk'akarore twiyemeje kuri ikiraro cy'amajyambere hagati y'uburundi n'abarundi no hanze arizo ntumbero za diaspora nyene abatagize amahirwe rero yo kwacika twebwe nuko tubaha izo informasiyo zose bakamenya yuko ibyo bisata bihari byo bibafashamo abo bahashitse nabo babaye nk'abambasade kuko nicyo batumwe nk'abambasade abambasade tugenda mu kwirerera isi yose mubwira abarundi bene wanyu ko hari abahitayeho twoza turafashanya mu guteza imbere igihugu ata bintu by'ubuhotozi bijemo
ishyirahamwe ryanyu kamensi burundi turarigaruka ko ariko nashaka namwe mushyira ntahe Dieudonne irakoze mutubwire ukuntu mwabonye iyo nama yamaze iminsi ibiri mu Burundi ihuza abarundi bo muri diaspora iyo nama mwayishimye iki
ku bwanjye nk'uko bwari ubwa mbere ndayishyizemo iyo nama yarakiriye cyane kubera twarabonye inyigisho z'umukuru w'igihugu twongera turatembera mu gihugu baratwereka byerekeye igihugu kuva Jangozi gusa Sakayanzu reka n'imigambi yerekeye igihugu twagize akanya uko twicara turaba ukuntu twebwe nk'abarundi baba mu mahanga dushobora kujya hamwe tugafashanya mu guteza imbere igihugu
ikintu Dieudonne irakoze mubona ko mwifuza ko abandi barundi bazogira inama muri kazoza abarundi baba mu mahanga ikintu mwifuza ko mwoshika ko mwebwe mwoshobora kuba mutashitse ko muri iyo nama mwagize nk'iki
igikuru ni uko abarundi batoshoboye gushika ngo nuko bamenya yuko ari leta eka n'abarundi bari ngaha mu Burundi biteguye gukorana n'abarundi bo hanze kandi babahakaze cyane n'uburyo bwose buhari uwo ari wose afite imigambi ariko ikuru muri byose ni uko ishyirahamwe rya rirongoye abadiaspora iko rirahamagara abarundi bose bashobora kwitegura nuko uwo ari wose afite uburyo cyo kujya hamwe kugira dukore ibintu bikomeye kugira umuntu naje arakora ikintu gito gito twese tugiye hamwe turashobora gukora ibintu bikomeye cyane mu gihugu
Fabrice Manirakiza ishyirahamwe ryanyu kamensi burundi ryatanguye ryari ibintu ryo rimaze kurangura n'ibihe reka imigambi yo muri kazoza kavuba niye
murakoze ishyirahamwe kamensi burundi risigura ati ngo urabe Burundi turamaze igihe kingana n'umwaka n'igice dutanguye tukaba dukorera rero mu masekiteri makuru makuru ane ya mbere ni turisme ya kabiri ni investment ya gatatu ni entrepreneurship ya kane ni social services nko muri turisme rero turakira ingenzi zivuye mu mahanga b'abarundi baba banyamahanga baje gutembera mu Burundi muri investment tukakira tukarondera abanyamisahe batandukanye baza kurangurira ibikorwa byabo mu Burundi mu bikorwa rero bimwe bimwe dusa nk'abamaze gukora turamaze kwakira ishyirahamwe rya rfike muri Australia ryaje kurata ikawa y'u Burundi kandi turabona ko ibintu biriko biraza ikindi nacyo gikomeye ni uko twatandukanije n'ubushikiranganzi bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu mu gutegura indwi nyene yahariye abarundi baba mu makungu ubwo tukaba twateguye bimwe byo kubatembereza ndetse n'ibyo guhayanisha ibikorwa cyangwa ibidandazwa ngaha mu Burundi na cyane cyane rero guhinikiriza abarundi bari hanze kugira baze ngaha mu Burundi
Mushenahe Dieudonne irakoze muri Leta Zunze Amerika mutuye hari abarundi benshi bashobora kuba bataratahuka ikintu mwobabwira cyeke cyane cyane nk'imigambi mwashyitse ko niki muri Leta Zunze Amerika hari abarundi benshi batashoboye kugira amahirwe yo gutahuka mu karuhuko ko muci ikintu mwobabwira muba mwashyitse ko muri iyo nama ni nk'iki
ikuru nababwira ni uko Burundi ubahakaze cyane ariko ikuru ni uko bamenya ishyirahamwe rirongoye abarundi bari hanze biteguye umva hari imigambi myinshi ifite rikeneye gukora ngaha mu gihugu ikuru nuko abarundi bari hanze bakuye bakuye kumenya gushyira muri hari kandi yiteguye gukorana na bene kugira dufate imigambi kumenga mu Burundi.
Tumiyose nishuti mwese kumulika mwabanda nyakumbiriza iladio hii shukuja Amerika turi kumune mwenye wanyi Innocent mwiri weneza
mwiri
vuga chane kwa seti kumbe Innocent
mwiri
hii zina jikiru ndili nde Innocent
mwiri nae
bigiri mana
mwiri
mwurasiki wazo mwurasiki umbiro duga kujambo tuko tuvuga chane chane kuruhara gurugwaruka ikana barundi baba mumahanga alizo vita mo rolimi kui kifaransa diaspora
kwa mwe awanundi wala hanchu haka kuruwa hanzo wa mwoko kwa ukara mkanya rikisa kenya anayini wa ularinga hama uruundi kwa kwa kura hitira ndesha kwa kira kashiri hama kongwa na ugume ama hama kwa hivu kwa nga barundi wala wali hanzo kwa uza hama mkuhu kwa chwe uvuyo kwa alamba hore kande kwa watu wa kumbu ucho wali yungira uvu mikarabita kuleo wakazi na kira uvu kweri kwa na alimu kutikuza mawe hama kutiti kwa hama tuwa wadeni kutikuza wali yungi yungi ni uchani kini utiwala akamu hala anumuni yungi amerika la kutika kumbu za waande uwa wapu kanti yungi wakazi kia ya kandi kwa wako nda umi yungi yungi kwa shukujishu yungi kwa kwa kumbu kakaza na mkuhuko cha watu yuko kutikirile amatora hivile mleoni kukunye kwenda mwagaja kuweza hini mweonde kukufati kwenye nako
murakoze inosa ichi mvilo cha inosa mshena he jodone ilakoze mkivuga kui
murababari ya na mvisa inosa
ure igira telefone uzuru mviliza gatoi inosa kwa tirakamu abarundi wa hanze chane chane ngo babaze bifatanye n'abandi kugira ngo bitegure amatora mu 2022 duka ku jambo ico nico cyumviro washikirije
ni cyumviro kiza cyane kandi no mu nama ya nyuma ya diaspora twarabishyizeko icyo cyo nuko abari mu mahanga bose barundi bomenya yuko ari uburyo bashobora guterera amatora yo mu 2022 aciye kuri konti ya diaspora ya kiki kumva ni ibintu byoroshye cyane ashobora gusa kuri iyo banki agatanga izina ryiwe agacya yerekana yuko abitanze mu izina ya diaspora zareho n'ubundi buryo benshi bakora bikora abari hanze bashobora gushyikira kandi indongo zabo bagashobora guterera
Inosa yari kuvuga cyane cyane ku byerekeye ukuntu boza kugira uruhara mu gutora cyane bagatora aho bari ntari kuvuga cyane cyane ku byerekeye intererano ariko rikara n'umushe na Fabrice nawe nyine agira ico avuze ku byashikirijwe na Inosa Fabrice de la Cujam
Ego no kuvuga ku bantu dukunda igihugu cyangwa tumaze kubona ko ibyo twabatwaragiye turabyigwa harimo ububeshi turamaze kubona yuko ijwi ry'abari hanze mu bintu cyane cyane bijyanye n'amatora bigira ingufu nkavuga rero nko ku rwego rwo muri Amerika ndizeye ntakekeranya ko bazobyitabira atari bake bivanye n'uko n'amambasada abegereye kubwo tweho nk'abari muri Australia nitwebwe ubu turiko turatakaza tuvuga ati natwe baduhe ubwo burenganzira turonke ambasade turonke umukonsa kugira ibyo bikorwa natwe tuje turabikontribuye wamwo tuje turashyiramwo agacumu k'ubumwe nayo ubundi mu ntego yacu twese turifuza ko umurundi uwo ari we wese ahari hose yogira ijambo akagira ijwi mu matora ya 2020
nkuko mubizi emotion ahedje done irakoze hariho abarundi benshi nk'ubu bataje mu karuhuko mu Burundi kubera cyane cyane intambamyi zabaye eka n'ingorane eka umutekano muke wabaye mu 2015 ubu umutekano wifashe gute abarundi ntabo mu wabwira iki muri iki gihe umutekano wabo uba utekanye mu gihe utahuka mu Burundi
kubyukuri nkuko mwaka nitwe turayaga mvuye nyanza rake ubushi gitega manuki Bujumbura umutekano ni wose cyane keshi twe turi abageni ngamu tuza gutemera mu gihugu usanga tuko turatemera mu joro tuva mu ntara mu zindi urumva Burundi wose ari hanze yiyumve yuko igihugu kiri umutekano kandi imikerere ashobora gushyika cyangwa n'imwe iriho n'uko bimeze ku mwakoze naringanye ni umutekano ni wose kandi turashimira abateze umutekano mu bikorwa bakora cyane bwa mu gihugu
Mwushia na Fabrice na mwenye ne mwugiri cha mwuzi kucho kiwazo nye ne ika hariho wenshi wa sema kienga kuwela wazi kumuburundi hawa ye ika ingwane za politika kuwa mwihumbi wena chumina katanu kawa hariho na makuru wa tangazwa kenshi na kenshi avuga ko mutekano tari wose mwuchi nga fiyo zafi mwuzi urundi abo warundi mwuzi mwatawuka mwuzi wabgiri
ebe tuzobaha inkuru y'imbaho tubereke ko igihugu ari nyabagendwa ikindi kiri hejuru ni uko twebwe hari ibihugu bya rutura bifite icyo navuga ati ni kontrole ya ngurukanya bumenyi kuri ibyo bihugu bya rutura urumva ntibiryohewe na gato yo kuba twogera ku rwego rwo kwikukira cyangwa kuvuga ati turi abarundi ndetse n'ibyacu bigizwe n'abarundi kuri ubwo rero baca batangatanga inkuru zitandukanye mu makungu ku buryo umuntu n'ubu niyo yajya kuri internet akaraba baca bibaza ngo mu Burundi hari umutekano muke ngo ntawe utembera mu Burundi ariko nk'uko mucinge naje Dieudonne aherutse ahegeje kubivuga nanjye ubu nyine mpagurutse Bujumbura n'ibihozi kandi ni mu masaha kumi y'umugoroba kandi ndi jenyine bivanye rero n'uko tubibwirwa cyangwa uko tubibona twaba tubyumva niki koba z'icyo kino gishitse ko ntabona yuko ishitse ubyigenge bukwiriye umutekano rero kabisa sintambamye na ntoyi kuko umutekano ni wose kandi mu gihugu cyose
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Dieudonne mwiriwe neza
mwiriwe cyane amakuru
na mahoro izina ry'ikirundi ni nde Dieudonne
ni Sengiyumva
Sengiyumva muri he
muri Australia
ati kumwe n'undi mushya ntahe ari kuri telefone Fabrice Manirakiza akaba ari muri Australia aba muri Australia nawe nyene murafite ikibazo murafite icyumviro
yego mfise ikibazo no baza kubijanye n'inama numvise ko bakoranye n'umukuru w'igihugu
yego
ndifuza kumenya cyane ko boba baragerageje kuganira ku kibazo kijanye na OBR kuko iyo abantu turi hanze y'igihugu twiyumviriye gushinga imitahe OBR itoyishamera menshi cyane
OBR ni biro bijejwe gutoza amakori
yego me mu Burundi
yego
none rero sinzi ku kibazo naco boba barakibajije kugira ngo bumve ko hari cyahindutse kugira ngo borohereze abantu bashobora kuba boja gushinga imitahe mu Burundi
ego mereka ego nasike ni kibazo
kigira kabiri ni kijanye n'ukuntu no shima cyane kubijanye n'ukuntu bagize icyumviro cy'ukuntu bokurikirana ngo kandi bagashikiriza icyumviro cyabo cy'uko tworo nka ambasade y'u Burundi muri Australia
yego
ko byoba byiza cyane kurusha ku aho tworo nk'umwanya wo kugira ico duterereye mu iterambere ry'igihugu cyacu gome kumbure ndabashimire cyane kuri icyo cifuzo bagize ni cifuzo ciza cyane cyane bisigaye kumbure reka batwishure kwa ko kabazo murakoze
Dieudonne Sengiyumva reka dutangurire kuri Fabrice Manirakiza nawe nyene bamukiye mu gihe cyo Australia ariko ari mu Burundi muri kigihe duga kujambo kubibazo mushya ntahe Dieudonne Sengiyumva ashikirije
ego mpereye ku kibazo ahejeje avuga cyo gusaba ambasade twese tugwaye hamwe tubyumva hamwe twokwifuza ko ubutungane ngaha mu Burundi burongozi bwo bidufashamo kandi natwe nk'abarundi turi hanze n'ibintu twoshyira mu ishaka kugira tubone kuri icyo kintu kigiye mu ngiro na cyane cyane ko imigenderanire hagati y'u Burundi na Australia cyane cyane ku barundi byagwiriye tukaheruka no kuvuguruza radiyo isamirirana ikirundi hariho rero ama opportunity menshi ku kijyanye n'icya OBR nacyo harabaye amasemina twagiye turagirirwa n'amasekitera atandukanye uretse yuko OBR atariho yari iri mugabo api niho yari iri nayo irangura ibyo bikorwa byo kwandikisha amashyirahamwe kandi ubu ibintu byaratoye inzira byaratoye intumbero bisigurika yuko nk'umuntu yoba byifuza kubikora yo twegera tukamwereka kuko hariho n'ama exoneration canke gufasha abo babinjiza ibikorwa nk'akarorero
baracanze generation bivuga yuko abinjiza amabisi ngaha mu Burundi ata makori yo kudedwana azohaba hariho rero ubwunguko bwinshi hariho inshirukabute nyinshi leta yagira ashyiramo mu kubahiriza abarundi bari mu makungu kugira bazane ibikorwa by'iterambere.
Fabrice murakoze kunyishyo muhaye umushyana y'idone asiyumva cyane cyane kuri nyishyo yerekeye ikibazo ka cibiro bijejwe gutangisha makori mu Burundi mukamuvuze ko hariho imigambi mwimwe aho usanga ayo makori atazotangishwa cyane cyane ku izo modoka za bise muvuze ngaho ariko umushyana Fabrice tukiri kumwe ndabona telefone ya Dieudonné irakoze isani icitse gatoyi ariko ndabona umengaragaruse nashaka Dieudonné aba imbere yuko wishuke n'ikibazo mushye nta Fabrice nashaka Dieudonné nawe nyene agica vuze ko byashikirijwe na Dieudonné singi yumva abaza cane cane vyerekeye ikibazo cibiro bijeje gutangisha makori mu Burundi duga ku ijambo Dieudonné
yamakoze cyane na Dieudonné uko ikibazo cyese amakori akuzangiye nta jina shop kubera ikigize cy'ariko ya France n'abayirongoye abashira kugaruka bagaza kiraza kishura kandi ndibaza n'ikintu bakora kugirana cyane
twavuze mushana he Dieudonné na Fabrice twavuze ikibazo cy'abarundi badatahuka muri iki gihe ariko hariho n'ikindi kibazo gihamba cyane gose cy'abantu murazi ko hariho igitigiri kinini cy'abarundi babahanze kubera umutekano wabo muri abarundi rero harimo gwaruka harimo abanyeshuri harimo abakozi mbega mu mwishira hamwe y'abarundi baba mahanga diaspora mu ivyo bibazo nk'ivyo murabica hirya no hino
ada cyane cyane nk'ugwaruka ikintu jewe ki nyigeye ku mutima ko nanjye ndi umwe mu gwaruka ruba muri diaspora no kuri uwo munsi nkaba ndi mu Burundi nko mu Burundi agiye gukora stage ikaba ari imwe mu bikorwa byo bya diaspora ko yakora kubwirira ukuntu bashobora gufashishwa kwa ruri hanze bo barundi uze gufatana ku bwongo n'urundi rwaruka reka n'inzego zo ngaha mu Burundi guteza imbere igihugu kubera ntangwane z'umuteka bihari ikintu ni uko twebwe abarundi abari baba hanze y'Uburundi n'abandi bari ngaha gukorana bashanye guteza imbere igihugu cyacu.
Namwe mugira ico muvuze kuri ico kibazo nyene mbega haragira ko iryo shirahamwe ryanyu ryihweza cane cane ivyerekeye ibindi bibazo bishikirizwa n'abarundi bavuga ko muri iki gihe badashobora gutahuka mu Burundi
mu kibazo jewe
yego
nagira mvuge yuko ibyo biri mu bintu bimwe bimwe natwe nk'ishyirahamwe rya diaspora tugenda turashikiriza nabo bagenda baradushikiriza muri make urumva ni kuza cya kiraro kuvuga rero yuko abo barundi bari hanze ibibazo baba bafite kuko tukuvuga yuko twese twumva kimwe kandi ni kubahiriza uwo ari we wese mu budasa bwacu dusa tukamenya ko hariho iterambere rishaje dushyire ku gihugu uwo wese rero ahari hose arashikiriza icyumviro twebwe nka diaspora nta nyungu za leta turondera nta nyungu za politike turimo gusa tugerageza kuba ikiraro cyo gushikiriza ibyumviro by'abarundi bari mu makungu imikiriza rero uwo ari we wese aba afite ikibazo gitandukanye kudushikiriza nimba ari abo bari mu handi bahunze bakaba babona ati turafite ibintu n'ibindi twebwe bakaba idutuma kaida cy'ikiriza nimba ari igikosorwa kizakosorwa nimba ari impanuro zikamikanera
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio hejuru y'Amerika turi kumwe na Sylvestre mwiriwe neza
mwiriwe na kuba mwiriwe muri kiriza
mwiriwe muri hega Sylvestre
ndi hano Kampala niho nkibera mu Bugande
yego me yibutsa izina ry'ikirundi
izina ry'ikirundi ni Masabarakiza Sylvestre
Masabarakiza duga ku ijambo kibazo cy'imbiro turi kumwe n'abarundi babiri Fabrice na Dieudonné baba mu mahanga bakaba ari mu Burundi muri iki gihe duga ku ijambo kibazo cy'imbiro
cy'imbiro mfite twebwe tuba mu mahanga tukwiye kwiyumvira gutaha mu gihugu cyacu jewe narabikubwiye mu ndi kuko nabuze gutaha no kubera abantu banya nka mu itongo ryanje ku itongo rikuye muri commune Muruta hamarira abantu bakamiga barashatse kunyikira mu isoko ya Kayanza nahungutse mvuye mu bundi aba tubandemeka ibintu ngo ntere ishinge ngo abantu bagapfa nuko hama batora umujya wo kunyica bawutoye hama rero barambusha aho mvuye baca bafata uwundi muntu twasa ari hananje baramwica bagira ngo ni jewe kugira ngo usubire kucahabona naraye kwabura amatari mu Kayanza niwe yacungiye umutekano hama gushikaho ampa amahoro nongera gutembera ahabona ndiko ndahirwa muri province nzima yose ntabwo amaze kujya ahabona urumva perezida barajya muri commune Muruta agiye muri commune Muruta ariko ndaburana maze kuburana abacamanza b'Imuruta ndabivuga koko perezida yumva yuko birirwa barajya amatungo y'abantu nkuko nandi byanze bari ko bararya birirwa barajya amatungo y'abantu nibo bari bandarikiye abanyica muri soko ya Kayanza bakabica uwunda zira jewe kandi atariwe buramatari ndaga kuburana maze kuburana abacamanza b'Imuruta barangira urubanza barandenganya rwose kuko kabaka ariwe rwari ko rwaje inama ariko araguze itongo ryanjye yari misaneri ari amusitayo tagukana yagurutse ahandi baguma baragitongo ryanjye kabakaca ndungikira abanyica niho rero
nabonye
yuko bohava bazonyica ndava mudasubira guhungukira kabiri n'ubundi Kampala rero ubwo bakujya mu Burundi
kubera
n'ubundi bosubira kundemeka ibyo ntazi bakanyica ninahunguka nzogira gute nzohungukira hehe nzogira nza hehe kugira ngo mbone umutekano wanjye ko nubakiye impiga abaririye bari kubarariguza nuko kuko ari rinini irinini gusa none nzoca mpungukira hehe icyo nicyo cyiyumviro cyanjye nicyo cyambujije gusubira mu Burundi n'ubundi ko ndakereba urumva ko abantu twahunze dufite ibibazo byinshi umwe wese ari n'impamvu yatumye ahunga
murakoze Sylvestre abo mwitaba abo bantu barondera hari abo muzi mwo hari abo mwikeka ko aribo baba barondera Sylvestre ndabona umwe ngo si hari
na perezida b'Imuruta ndamubwira ko abacamanza b'Imuruta bahera abantu bakaguza bakatimanza zitari zo umuntu bakavuga ngo iryo tongo ni ryawe nuko barihaye muri kanda buka kuwundi kutari data niwe barihaye hama ni mama yazanye amujana mu mugongo
egome Sylvestre reka tusaba abashingana hahe ngaha bagira icyo bavuze cyane cyane ku kibazo cyo bakizwa icy'amatongo ariko ikibazo cy'amatongo ni ikibazo iteranya abarundi gituma abarundi bacanamwo ikakaba nabicana icyo kibazo hari gemwa mu gishikirije mu manama mwagize muri diaspora reka tutangure kuri Fabrice
cyo ho gice no kivuga ko bivanye ko nari muri organizing cyane nari muri komite y'urubanza sinakurikiranye amanama imwe ku yindi Dieudonne niwe yo habica akivuga kuko baho ari ibyavuzweho mugabo by'icyumviro nanjye noterera nuko ibiri biserutse bitaba bikisha isuka kandi ako kose kaba ari akajya kugira abo barundi bari hanze baze bashikirize ibyo bikorwa bambe bashikirize izo ngorane baba bafise bagenda barahura nazo kuko burya kugira ikibazo umuntu akabona yuko inyishu yacu yoba ari ari kujya hanze y'igihugu jewe siko ndabibona ahubwo mbona ati hariho inzego zitandukanye umuntu yokwicyura kandi je nizeye neza yuko yicuye inzego akicura abarongoye diaspora ngaho ari ibibazo twogenda twerekana atira aba b'abarundi bacu baba mu mahanga ingorane bagenda barahura nazo ati nguyu nk'akarorero ni mu mufashe mu mushyire mu butungane ibintu
egome Dieudonne ikibazo cy'amatongo ni ikibazo cy'utungane eka abarenganya abandi ni ikibazo gihambaye cyane rwose gihora giteranya abarundi mbega hari mu makomisiyo atandukanye mu manama mwagize icyo kibazo coba caraciwe hirya no hino
se neza ikibazo cy'amatongo eka ni ikibazo kivugwa kenshi mu Burundi kandi ikibazo kiko ari ingorane ikomeye make twigeze tugishyika ko atifatire ingingo ntabwo ariko ni ikibazo dukwiye gushyikira komite irongoye diaspora bakakiraba ikabakiyaga n'indongozi z'indwa mu Burundi, kuko turabona n'ikibazo gikomeye cyane kandi abarundi benshi bako barasubira mu Burundi banagitera ibibazo byinshi cyane.
Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika. Ikiganiro ni muri Sanga, turi kumwe n'abashinzwe babiri, Fabrice Manirakiza na Dieudonné Irakoze, bakaba ari abarundi bari mu Burundi, bari mu karuhuko mu Burundi, bagize inama y'iminsi ibiri mu Burundi ihweza cyane cyane uruhara eka rw'abarundi baba hanze, abakiri bato eka n'abatakiri bato, bose boterera kugira ngo Urundi bubandanye butera imbere. Mushe ntahe Fabrice, ikintu mwifuza ko co shimikirwa ko mu nama zo kurikira aho twavuga nko mwakuza co ari nkiki?
Ico nirindira co shigikwa ko nico no vuga ati abarundi bari hanze baronke inkuru y'imvaho. Alicho notera kamo abarundi bari hanze ati inama zo kurikira ibyo bikorwa bizo byateguwe mu mwaka uja baze bigore baze babone, kuko hari abarundi benshi dukunze gutwarwa n'inkuru zitangwa n'abantu Burundi n'abagwani Burundi. Izo nkuru rero tugasanga izo iyo umurundi yishikiye ngaha mu Burundi akabona igihugu ko ari nyabagendwa, kumva inyigisho zitandukanye, kumva ubutunzi igihugu gifite, acabona intumbero yo kubona yuko ari bakeneye kubaka igihugu cyamwibarutse. Kuko n'ubu mu mahanga ntibareka kuvuga ko Burundi bukenye, ariko Burundi ni igihugu gitunze gusa hakirimwa ako kagorane ko kuvuga ati reka dushike turondere uburyo ayo matungo y'igihugu yoja mu minwa y'abana b'igihugu.
Mushana Dieudonné Irakoze, mwihweje izo mwaranguye mu nama iherutse, ibintu mwibaza ko byoshyirwa ku rutonde rwa mbere mu nama izo kwirikira aho twavuga nko mu mwaka uza ni nk'ibi?
Ku bwanjye narakize kweri ingingo zo zafashwe mu nama yanjye n'ibyandi yatewe n'abamambure bo muri diaspora kuko ni ubutonde bwose.
Hello, Dieudonné. Ndumva. Duga ku jambo bandanye. Ndumva telefone ya Dieudonné ifite ikibazo, ariko tubibutse inshuti mwese ko muri kamera bandanye kumviriza iradio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington ndetse mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe na Lionel muri Veneza.
Ndaramukije amahoro ku Ijwi ry'Amerika, muraho?
Turaho, turakomeye, namwe murakomeye?
Turakomeye ngahe Burundi. Ndaramukije n'umutumire.
Dufite abatumire babiri, turi kumwe na Fabrice Manirakiza, tukaba turi kumwe na Dieudonné Irakoze, bose n'abarundi bari mu karuhuko mu kigiye mu Burundi, bakaba baragize uruhara mu nama yahuje abarundi baba mu mahanga. Iyi nama amaze iminsi ibiri ku magenekezo ya 2024 na 2025 y'ukwezi kw'indwi, bakaba rero barayaze ku bibazo bitari bike. Murasite ikibazo, murasite icyumviro, mubaza abashinga ntayo turi kumwe.
Ego, ndabara mkizu chane, no, yari mherera nao, yari nga compliment na gomba kumushikiriza kurabo wene wacu baba mu mahanga mugu unu mwesi ya kabali mbibu cha kiki Burundi mbibu nga mba kandi yari nga mbibuka kamo kumira Burundi, yari mu mahanga, yari nga mu Burundi jikuri tumenye icyo turi cyo twa Burundi. Kera Burundi ni kuri ibintu by'ibigo, ibintu by'ikubesha ntibyabaranga, ariko ubu bararangwa n'ubeshi, bararangwa n'ukuntu no gukokeza cyane cyane gukokeza, ugasanga Burundi twabyinga ni kubera gukokeza, kubera inyungu z'umwe cyangwa uri ugasanga mbere barakokeje n'umuntu atari ko arabyungukiramo, ariko ariko arabahomberamo, ugasanga arabaye no vuga arabaye nabi kubera kumbo y'umuntu yamuhenze, ugasanga rero ugasanga igihugu kiho cyononekara. Nagomba kuduga ku jambo mvuga yuko by'ukuri urabona ibintu bimaze kuva mu 2015 ingorane tubayemo hano mu Burundi, nubwo yuko igihugu cyacu cyasubiye inyuma nk'ikintu cy'imyaka 10 yaho twari tanguye kugera mugabo urabona yuko byukuri no munsi hari abantu babarundi n'abantu bari ko ari ku nyungu zabo kandi abo barundi nibake nk'uko bo muri leta baprotege inyungu zabo abo muri opposition abo radikali bagaprotege inyungu zabo mugabo ukabona yuko byukuri hari abantu baguma bavuga yuko ibintu bimuruza ariko pire yuko ahubwo byayandaye byanse rero nagira mvuga yo abarundi muvuga bari hanze bari ngaha mu Burundi ejo bazosubira mu mahanga by'ukuri batange imaje y'igihugu cyo ego ntituri mu nobwa yuko atari isi mu paradizo ibibazo birahari mugabo bavuga yuko ibibazo no munsi dufise novuga ari imperekeze y'ibibazo twaciyemo muri 2015 niyo mperekeze y'ubukene kubera ibintu murabyumva ubukene niyo mperekeze kuko ubukene bugera inzara mu gihugu nibyo mugabo ikintu cyerekeye umutekano muvuga yuko si cyo kimwe n'ubwa mbere icyo kimwe n'ubwa mbere urabona yuko umuntu aratembera agatamu ijoro akagira ante kiretse novuga ubusuma ubwo urahaba mugabo nubwo yuko iyo diaspora igira visibilite y'igihugu cyacu cy'u Burundi kuko umuntu agira visibilite y'entreprise akubwira imenyekane intege n'icyo ikora umugire visibilite y'igihugu cyacu cy'u Burundi by'ukuri n'uwa wundi avuga ati mu Burundi nyamara saseseka ashike ngaha mu Burundi abone ukungena ibintu bimeze by'ukuri apana ibintu byo kuguma bituka igihugu cyacu cy'u Burundi nagenda kubwira wowe yaba uri mu mahanga uri muri leta zimwe muri Europe ubwo ku mutwe w'igihugu cyacu cy'u Burundi wowe nyine uri kurituka kuko ndabizi yuko nubwo uri ngaho wewe mu mahanga ntiwatwaye famiye yose sogokuru sogokuruza babariraha hari n'indi famiye isigaye ngaha nta kamaro ko guma umutuka igihugu cyacu cy'u Burundi kuko umutuka igihugu cyawe cyakubyaye hagarara uvuga ati uvugisha ukuri uvuga ati ibintu bimeze uko kuko abarundi kenshi n'abanyapolitiki badahindura ingendo y'uburyo bakorera igihugu ni ukuri tuko turasubira inyuma cyane tuko turasubira inyuma cyane ubu mbere genda umuntu mutoyi cyane ndimugwaruka mfite imyaka 25 nibwo ndabona yuko nta kintu na kimwe nyurabira kuri abo bategetsi mubwira abo bari muri opposition cyangwa bari muri guverinoma ntacyo twobaragira ko kugira amashuri kwa avansa by'ukuri ntibahindura ingendo abarundi byo kuvugisha ukuri niyo kugira abashuri guhindura ingendo hari iby'amatora bari ko barategura by'ukuri baraba ukungene ikibazo kitugaruka tugatera imbere nk'ibindi bihugu murabona nk'u Rwanda batanga gukora imiduga bakayiteranya twumva isoni vrema mu Rwanda ntibaturusha isimera mugabo ifo kuturabira akarorero ibindi oriyo ariko ibibazo ahantu ubundi tubyicarira mu bindi bihugu urabihagurukira duhagurukira ibibazo kuza dushe kubitorera inyishu murakoze cyane
murakoze kuko ama muteye mushanahe Lionel avuze ibibazo bihambaye cyane rwose yateyakamo kosaba ko ika abarundi bohindura ingendo bagaheba ivyo bise ko ari inzigo kubesha gukokeza ika kabateya kama cyane cyane abarundi ba muri diaspora kugira ngo nabonyene babandanye babiba ika dashyira imbere umutima w'ubumwe no gushyira hamwe reka tubaze mushyana ya Fabrice ikintu avuga ku cimbiro reka kuvyimbira ushikijwe na Lionel aduga ku jambo Fabrice
murakoze ndakura mu kidoriyo neri icambere cyo bivanye nuko umwe agira ubwigenge bwiwe nta n'umwe atokwifuza kubona Burundi dufise urunani tugira ubumwe budushira ku kazoza keza mugabo ikindi nacyo nuko twokwitegereza neza iyo twavuye kuko ndibaza ko tukiri atamya kamishi haciye hariho ba sekanjyoze igihugu kimaze imyaka nkeka yo ba irenga 10 ubu turi mu mahoro niko no bivuga mugabe inyuma yaho mwese murazi ko ata igihugu twari mu ntambara nitworeka rero kwanza tuyishimira kumva yuko ubu igihugu ari nyabagendwa tukabona kuko ahari mu gutekano ikintu cyose nta kimwe kitokunda tuze turaraba rero izo etape tuze turaraba izo aho twoba tugeze kubwo njyewe icyo notera akamo abarundi cyane cyane akabakira abajene ni ukumva nyine ati nimba dushaka kubanza ibyo bindi bihugu tugire urunani ubwo rwanko hariho abagifatira ku bintu by'amoko kandi urabye generation si nibaza ko ari umuntu akiri abantu bakiri bato kenshi iyo utubwiye ngo uri umuhutu uri umututsi ntitunumva n'ibyo buri kuravuga twebwe dushimikiza ku kintu twumva ati jyewe ndi Burundi kandi nkunda igihugu cyanjye abo rero bamaze kubona iryo teka twokwiye abo bose bamaze kubona ibibazo byagiye birahaba
tugira urunani duhaguruke tubona ati turakwiriye ikiduhuza duhurire ku bintu by'inyishu tureke kuraba ibibazo kuko nitwaguma turaba ibibazo ni handi tuzoguma nyine tujyana tuvuga ati oya bariya bagize nabi ati ujya agize nabi reka nigire ujya agize nabi reka ndamwihore ariko nitwabona ati oya ubwo hakenewe gukorwa amabarabara meza niyo mpamvu tuzoca tugira intego zo kuvuga ati reka turondere uburyo reka turondere amafaranga avuye muri twebwe nyine baba ari ibindi bari hanze baba ari ngaha twubake amabarabara mu gihugu igihugu cyacu gishike kuri ku iterambere twifuza ikindi nacyo yari yavuze
duga ku ijambo
ikindi yari yavuze cyari kijyanye n'uburongozi ku barongozi mbo nta kinini nokiza ku mugabo icyo nokivuga ko ni kijyanye nyine nari mvuze cyo kuvuga ati mbo tubanze dushime aho tugeze ikindi cya kabiri turabe kindega akazoza kariye kuko icyo maze kubona nk'uko yari yavuze ko ari umujene abajene nk'uko bavuga n'ibice 60 cyangwa 70 kujyana ngaha bagwaye icyo bojya ejo gusa bagwaye icyo bokuramo amafaranga zibabona ati yewe nitanze nkakorera igihugu nkabona ati mu myaka 50 natwe generation cyangwa urwaruka ruzokurikira ruzobone ko twakoze kuko bivanye n'ibigumi igihugu cyacu cyagiye kirangira ubu turi muri transaction yo kuvura igihugu cyacu
ku kibazo kijyanye n'izo Lionel yashikirije reka tubanze duhe ijambo Dieudonne irakoze nawe ni agiri icyo avuze ariko nashaka tugaruke kuri bimwe yavuze mushanahe Dieudonne irakoze ivyiyumviro vyashikirijwe na Lionel muvuga ko iki imbere yuko tuja kuri kimwe muri ivyo vyimvuye Dieudonne matwumva
ego ndabumva ubu nabaye na nate wrong
ego me telefone yawe niwaza ko ufite ikibazo ariko gerageza muvuge muri iki gihe ikora neza
twende telefone mase
umushyira ntahere kandi kwibutse ivyo umushyira ntahere Lionel yari yavuze ko kenshi na kenshi yateye akamu abarundi baba muri diaspora kabasaba kugenda bakashira umutima wo gukunda igihugu imbere reka bakavuga Burundi uko bumeze yavuze ko ibintu bitameze neza ariko agasaba ko umutima wo gukokeza ikakubihesha n'inzigo byoba nk'ibiba byahagaze ikakugira ngo abarundi bose bashire inyungu imbere inyungu z'igihugu duga ku ijambo ku byimviro eskije
ego icyo navuga ni ko benshi abarundi bari mahanga abatoyitse bagasubira mu Burundi bakagutembera benshi tutoshya gusubujumbura dukwiye gutembera tukabona igihugu cyose tukavuga ubwiza byo twabonye ko benshi yababereye ngaha mu gisagara bagasubira ntibabone igihugu neza kibageze za ngozi za gitega igikuru nuko yakivuze niko hari igihugu cyacu niko twakivuga neza no hanze nkuko abandi bavuga igihugu cyabo ikindi gikuru ni uko abarundi bakirikira bashyika mu Burundi bakwiye gushyika basi atari yone ya ku maso atari yo kwikirana ibivugwa hanze kuko gikuru ni uko bavuga yone ya ku maso reka natwe
mushya ntahe Fabrice Manirakiza mu gihugu mubamwe ca Australia abarundi bashobora kuba batari benshi nka kurya ubona abarundi benshi mu gihugu c'Ububirigi muri Canada eka n'ahandi muri Amerika ku barundi rero ku bantu benshi bazi aho barundi benshi bakoraniye kenshi na kenshi usanga batavuga rumwe ku byerekeye Burundi reka ugasanga n'inzankano zirahari ikintu cyokorwa kugira ngo nk'uko Lionel yabivuze abarundi bose baje hamwe reka bagire ubumwe cyane cyane n'aho batumvikana ku bibazo bakabigira mu buryo bushemeye ikintu mubona gikwiye gukorwa n'abari muri diaspora n'ikihe cyane cyane nka mwebwe muri mashyirahamwe rya diaspora
bo icyambere cyo navuga ati nk'uko inzego zahahora zabaye zizongejwe inguvu ariho twebwe twagiyemo tugiye guhaguruka tubona ati birakenewe ko twongeza inguvu
harakenewe ko twongeza ingufu mu kugira abarundi ko bakwijukira mu gukorera Burundi. Izo nzira nazo zo gukorera Burundi ni gufunya kugira amashyirahamwe bahuza atandukanye, ni kugira ubunani ndetse bakiyungunganya n'ibyo bihugu barimwo, cyane cyane bakaramba abambasade b'igihugu yari hanze. Kuko ikintu kimwe abarundi twagiye turagenda hanze, hamwe wasanga twaciye mu makambi, hamwe usanga bamwe bagiye barahunga mu 72 muri biriya bihe by'iki, benshi rero kugeza ibisa bakaba batarasubira mu Burundi. Urumva n'ubu hariho abakibona mu Burundi ko atabarabara ryiza ryo bari ryo Gitega rigashika i Bujumbura, hariho abakibaza ko umutekano muke basigeho ari bugwe hari. Rero tukavuga ati abo bari hanze nibaze baraza mu gihugu cyabigarutse batembere babibone, hanyuma bakubira inyuma baba ikiraro cy'amajyambere. Aho akaba ari kwegera muri ibyo bihugu baba barimwo mu kwerekana ko natwe hariho ibitari bice ko twokorana. Ikindi nacyo kuba ari kugaha mu Burundi nyine bakatangura amashyirahamwe yo gukora ibintu bitandukanye. Mu Burundi turafite ibyo kurya bitandukanye bokora kugira baze barabijyana muri ibyo bihugu babamo. Kuko urumva n'ibindi batugayira ko ndibaza nuko babona ata masoko cyangwa ata bintu by'ibidandazwa tubashyira. Igihe rero twokwijyukira tukaza turaza tugira ayo mashyirahamwe, icya mbere cyo cyogwanya icyo bita ubushomeri cyangwa bukene, kikongera kikagarukana umwumvikano. Kuko benshi bafunze kugira urunani cyangwa kugira ingufu hariho ikintu bahuriyeko.
Murakoze Fabrice, tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika. Turi kumwe n'umunyanyi wi Radio Ijwi rya Amerika Hamese Dushimimana. Mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Murakomeye?
Ego turashima.
Ego meye. Turiko tuvuga cyane cyane ku byerekeye inama y'urwaruka eka n'abarundi baba mahanga bagize mu Burundi inama y'iminsi ibiri, yamaze iminsi ibiri ku igenekezo ya 2024 n'igenekerezo rya 2025 ryo kwezi kw'indwi. Bakaba rero barahuriye hamwe kugira ngo bapfundike ingingo zerekeye ukuntu botanga intererano mu iterambere ry'u Burundi. Murafite ikibazo, murafite icyumviro, mubaza abashyirana kiri kumwe intererano mubaha cyane cyane abo barundi baba mu mahanga.
Ego, bwa mbere ho mbanje gushimira Radio Ijwi rya Amerika kuba mwashoboye kumpa akanya.
Ego.
Hanyuma icyo nubwira aba bantu bashinga nayo mwatumiye ni uko bisanzwe kugira inama kugira ngo barabe intererano buterera ni byiza, ariko hanini icyo bokwihutira bogerageza bakaraba yuko nabo batokwama bari mu buhungiro, naho uri muri diaspora uri Washington cyangwa uri mu Bwongereza utegihuguma uri mu Burundi, uraba nabo bakagiye gufata umwanzuro bagataha bakaza kubaka igihugu cyabo cyabibarutse. Nk'uko natwe turi mu Burundi turiko turagerageza kubaka kugira gitere imbere. Urabona Abanyisirayeli kera barahunze barava muri Isirayeli baragenda, ariko haragera igihe barafata umwanzuro ati twe nk'Abisirayeli ntidushobora kuba hano namwe tudasubiye mu gihugu cy'iwacu, turonke dukore duterere imbere mu gihugu iwacu. Nabo nyine icyo nabasaba ni uko kugira inama ngo bafashe ibyo bafasha twebwe nk'abarundi nabyo turiko nta nibyo tubona nta niki. Ubona umunsi umuntu ariko arubaka ihoteli ngaha mu Burundi ni umurundi, ntushobora kumenya ngo umuntu ngo ari muri diaspora hanze ngo yakoze ibimeri, naho ababikora bamwe batabuze. Icyo twabasaba ni uko bofata umwanzuro bagataha bakaza guteza imbere igihugu cyabo. Rero baje kubona nk'igihugu cyarabarihiye amashuri bamwe ari abadogiteri mu bihugu bya Burayi, ntibashoboye kwiyumvira ngo nabo batahe bateze imbere igihugu cyabo, bavura Abarundi nabo baba bahembwa amahera make, buhaba natwe turahabaye bakaza tugateza imbere igihugu cyacu. Ntituzotera imbere ngo naho byogatera imbere tugishyitse abantu baterera imiganga, ariko barateza imbere ibihugu byo hanze, kandi Burundi ari igihugu cyabibarutse. Hanini by'intererano noterera niyo baraba ingene bofata umwanzuro bakavuga ati dutahe tugende guteza imbere igihugu cyacu.
Cyo nicyo cyiyumviro cyanjye nababwira nyamukuru. Murakoze Hermes Dushimimana, mushya ntahe Fabrice. Ndabona telefone ya Dedone irakoze isa n'iguma icika, ariko mwebwe ko tubafite ngaha. Mushya ntahe Hermes Dushimimana abaje ibibazo bihambaye cyane rwose ika kw'Abarundi naho baba muri diaspora, naho bufasha ikintu gihambaye ari uko botera bagataha ubwenge baraguye hirya no hino bakabutaha ukana mu Burundi bagateza imbere igihugu amafaranga akabavuga ko nivyo kenshi na kenshi abarundi bakora bitaboneka kuba kama hoteli reka tubaha ijambo mu gihe tumuvuze ku cimbiro cyo
ego murakoze ndumva aterereye ibyimbiro bitandukanye byiza cyane icyo no bandaniza ko nuko natwe ari ibintu turimo kandi ntitwereka kuvuga ko byatangiye kujya mu ngiro kuko kari kubera bitabonekana canke tugiye no kwongeza ingufu kugira tuje turabyerekana hariyo abarundi batari bake bamaze gutambura iki gihugu bavuye mu mahanga bagataha kandi kimwe na mwe nshigikira ko cyo kuvuga ko amashyirahamwe ari ngaha canke no hanze nko muri Kamensi Burundi muri social services turafite porogaramu y'amabursi uretse yuko turombere abanyeshuri bajya kwiga hanze hariho nabo tuzana ngaha aho nk'umunyeshuri ubu twakwiye muri Australia yiga kuri Gitega Academy kandi aranezerewe cyane abo bose rero baca bajya muri kadere yo kuza mu Burundi kuko urumva ko ababiterambere rero ariko riraba ku gihugu gusa ikindi nacyo nosaba abo babiyumvira nk'uko ko nacyo boza barakiyumvira ni uko ugupfagapfa n'ibintu bisanzwe kandi ugupfagapfa ni iterambere nimba rero abo barundi bamwe bamwe bavuga ati turagiye hanze turagiye gupfagapfa reka tugume dufashe igihugu cyacu turiko turarondera ndumva ko nabo twobubahiriza muri iyo sansi gusa icyo nomushyigikira cyane ni cy'uko wumva yuko hari habo nk'abo leta yagira rihira bashikaye bakaca bayihakana bakaca bigumira hariya abo nabo nicyo gikorwa turimwo ntatwe twagiye nk'impunzi ariko ubu turiko twaramaze kuguruka mu bwenge turabona neza ko iterambere ry'igihugu ry'u Burundi rihagaze kubenegihugu b'u Burundi na cyane cyane sinokujya ngageza kuvuga abarundi bari mu makungu kuko nibo usanga barenza akoyoko kurusha abandi iyo ibyo rero ni kampeni turimwo kandi kabisa ndashimye cyane kukiyumvira terere kuko no muri diaspora no mu mashyirahamwe yandi turongoye ndetse bivanye no mu yandi mateka byo mfise ndi n'umukuru w'abarundi bari mu ntara ya Victoria muri Australia ibyo nyigishe kwirirwa turabyigisha yuko abarundi bobona yuko hageze yuko dutatse kubaka igihugu
tugarutse mushatani Fabrice ku bibazo kuri bimwe mu bibazo byashikirijwe hari ikibazo cy'uko mu iki gihe hariho nk'abarundi babahanze muri diaspora nk'uko twabivuze babona ko badakwiye gutahuka kubera ibibazo byabaye kuva mu 2015 mbega ku bwanyu leta y'u Burundi irakora ibikwiye kugira ngo ihumurize abarundi nk'abo ibibazo nk'ibyo mwoba mwarashoboye kugira icyo mubivuze ko
kubwacu kabisa je ndabona ko leta cyacu yagize kuko maze kubona ikintu gihagurukanye igihagurutsanye n'icyubahiro umukuru w'igihugu akavuga ati ndagiye kumarana na bariya abantu amasaha arenga abiri angahe nuko nabo babonye ati diaspora cyangwa abarundi baba mu makungu tubereke ko turi kumwe icyo rero kikaca kitsunga muri bimwe twamye tuvuga ati turaje umutekano uri mu gihugu turaje ishaka riri mu bana b'igihugu bo bavuga ati abarundi turi hanze twebwe twari dusigaye icyo rero kikaca kiguma kiza muri iyo nzira yo kuvuga ati kuba na leta ivuga ati turasohora uburyo turasohora ingufu turagerageza kwereka abarundi bari mu makungu ko turi kumwe mu kubacira inzira kuko sinoreka kuvuga nka byewe nk'abarundi turi hanze twana twumva ati igihugu kirakenye hanyuma igihugu kikaca kitwakira kikatujyamika kikadutembereza turabona yuko nta na kimwe batagize kugira batwereke ko turi kumwe ubu rero navuga ati ntako leta itagira kugira itwijukire itwereke ko turi kumwe mu iterambere ry'igihugu
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe n'ubundi mwanyu w'iradiyo Ijwi rya Amerika ndarirano muriwe neza
neza cyane
nibutsa akazina k'ikirundi n'ubukristo ninde Adrien Ngabirano
yego
Adrien Ngabirano muri hega Adrien murafite ikibazo murafite icyumviro turi ko tuvuga cyane cyane ku byerekeye inama yakozwe n'abarundi baba hanze y'igihugu yerekeye ikintu boterera mu iterambere ry'Uburundi duga ku ijambo ikibazo cy'imvuyo
bwo cyane ubwira nti mu kandi biyumviriye niwa kuba bari hanze y'igihugu hama bakagira inama yo kura ukuntu boteza imbere igihugu cyabo cyabibarutse nkako barungitse hanze mugabo ubwenge nyamukuru bwatumye baza hanze babahawe n'igihugu cy'u Burundi rero ni byiza ko uwo mugambi bowumva co kimwe bose abari hanze bakagira umutima mwiza wo kuba boteza imbere igihugu cyabo n'ibintu bumva ko ari ibintu byiza cyane jeno batera intege no kubasaba kubihuriza ko bose
murakoze Adela Ngabirano mushyana Fabrice akamu gatwena Adela ni akamu kajanye n'ibyo twako turavuga ko abarundi bakwiye kuja hamwe cyane cyane nk'aba mu bihugu aho usanga igitiri cy'abarundi ari kinini aho twovuga ibihugu nk'u Faransa ubirigi Canada na America kenshi na kenshi hariho intambwe ikeneye gukorwa kugira ngo abarundi bose bumve ko bari ko batsimbataza ubumwe ikintu amashyirahamwe yo muri diaspora yokora kugira ngo irushirizeho kugira ngo abarundi bose baje hamwe n'ikihe mbega harategekanywa nk'amanama ikintu mubona cokorwa n'ikihe kugira ngo uyu mugambi ico cifuzo c'abarundi benshi cyane cyane nk'uko muri ko muravyumva na Derenga Birano n'abandi bashikirije kugira ngo abarundi bashire imbere inyungu z'igihugu eka ku mpande zose bave mu ndyane bama barimo nibihe ibintu byo kokorwa nibihe uruharwa diaspora gwa uruwe
eko uruharwa diaspora cyangwa ibyo twashitse ko nuko tugiye kongera ingufu mukugira ibikorwa bitandukanye aho tuba turi nimba turi muri Australia nimba turi mu Bushinwa ikindi nacyo cyongeye ko nuko hagiye kuba ingufu zo kuza turagira aya manama ku bwinshi nimba mu Burundi dutegekanijwe rimwe kugira iyo nama tukavuga ati basire muri Australia abarundi bari bava mu micungararo yose itandukanye ku isi bazohurirayo kandi bagiye kwiga ibibazo by'iterambere na cyane cyane byo kwiyumva namwe kugira ubumwe ikindi nacyo hejuru y'icyo ni icyo nyine cyo kuvuga ati uretse diaspora hanze hariho amashyirahamwe atandukanye y'abarundi nk'aho turi nk'uko nababwiye dufite inzego zibiri zikomakomeye hariyo urwa mbere rwo noshyira hejuru y'ibi byose ni community community y'abarundi bari muri Australia iyo community rero iba ari n'urwego rwemewe n'amategeko y'icyo gihugu twa turimo ibyo duhimikiriza ko rero bari inyigisho icya mbere kugira ntitwibagira karanga icya kabiri kugira duteze twiteze imbere muri icyo gihugu n'ibyo rero n'ikindi nayo cyo kuvuga ati mbega tworangura iki mu gihugu iwacu kugira tubone iterambere no kuguma rero tuba ba ambasade mu gutera kamo ibyo bihugu nyine tuba turimo nk'uko nari nababwiye kare nko muri Australia nta ambasade dufite nta konsula dufite kandi abarundi bariko baragwira bariko baragwiza ibyokorwa hagati y'ibyo bihugu no ngaha bo ni na bimwe rero tuguma dutera kamo leta ko hariho ibyo tubona nayo yotugiriramo uruhara cyane kuko nk'ibyirumva ko ariyo yobidusabira mugabo hejuru y'ibyo hariho amanama ategekanijwe hariho ibikorwa bitegekanijwe kugira twiyumvanemo tubone yuko Burundi buraba twebwe
Fabrice Mukanya Manira Kiza Mukanya dusigaranye akamo mwotera abarundi muri rusange baba abari muri diaspora eka n'abari mu Burundi cyane cyane nk'ugwaruka ni nk'akahe duga kujamo
icyambere cyo novuga novuga ati dusubirane urukundo nk'ubwo basokuru bacu baturabye kera nta waca kumuhana ngo yunda ngo areke gusaba amazi nta waca kumuhana ngo abone areke gusaba ibyajya kandi bakabimuhana umutima umwe hari wari bigeze kuvuga ati birakenewe ko tugaruka mu rukundo mu bantu icyo rero abantu ni kubona ati turafite ibiduhuza kurusha ibidutandukanye nimba hari ingorane ziri muri leta nta kuntu tuzo
sivyo watu imbere ya hanze igihugu ngo tuce tuguma dukopye
igome Fabrice ndabona akanya gasana katujanye nashaka kugushimira cyane gose ku ruhara kuvyimubira mwashikirije cyane cyane kugira iki nama mwagize tukaba dushimiye cyane gose na Dieudonné irakoze naho telefone yiwe agira abanabi turashimiye abanywanyi b'iradio ijwi rya Amerika bose badutekamo bagashikiriza ivyumviro vyabo eka n'ibibazo vyabo turabashimiye namwe inshuti mwese mwabandanije gukurikirana ikiganiro muri sangacho munsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.